mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mudukurikirana muri mu Rwanda. Ahandi mutwumviriraho ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi twari dusozereye amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi. Ni umunsi washitse Abarundi baharurwa mu 346 bari mu buhungiro nk'uko tubisoma mu cegeranyo ishami rya ONU gitaha impunzi RCR ryasohoye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Abenshi muri abo Barundi bahunze inyuma y'imvuru za politike zaturutse ku kwiyamiriza manda yindi ya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hari muri 2015. Hagati aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI isaba leta y'u Burundi kwishikiriza ibirego go vyatavuga rumwe nayo yikeka ko bagize uruhara mu guhonyanga gateka kazi na muntu muri ico gihugu kuva mwaka 2015. Huvugira CPI ariwe Fadi El Abdalla mu kiganiro ha ijwi ry'Amerika mu ndwi heze yavuze ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije naho uruhande rwa leta Burundi atamakuru ruratanga kubo rwagiriza ko barahohoteye inzego za leta abanywanyi w'umugambwe iri ku butegetsi canke abandi. Fadi El Abdalla na hatasango yatomoye yemeje ko n'imitaye mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa ko ivyaha ishobora gusohoka umwanya n'umwanya. Makuru CPI yakoreye ko mu matohoza imaze kwegeranya harimo iyo yahawe n'amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politika nakomeje gukora amatohoza yabo haba mu bo babagihohoterwa canke baburiwe irengero. Muri ayo matohoza harimo ayakorwa n'ishiramwe FOCD ribicishije mu isekeza ndondeza rigamije gutohoza kuba buriwe irengero kuva mu 2015. Ishiramwe FOCD ryatanguje uwo mugambi igemeza ko abanshi mu rimaze gutohoza ko arugaruka ruri hagati y'imyaka 2035. Muri sanga ino munsi menyereye ko twahariye urwaruka turagaruka rero ku vyiryo sekeza. Umutumire twatumiriye ni Pacifique Nahazwe arongoye FOCD. Pacifique ikaze kandi makoze guha akanya ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage muri sanga.
Ndabaramukije kandi ndaramukije bariko baratwumviriza bose. Ndabanza bashimiye nuko mwantumiye muri kino kiganiro.
Ijwi rya Amerika twanagerageje uko dushoboye kugira ngo turonke yawe mu bushikiranganji ubarizwamo ivy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi batubwira ko batovuga urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC batabahaye uruhusha bivuye ku bihano ijwi rya Amerika ririmo. Umwanya n'umwanya bakazokwemera kuduha ikiganiro ijwi rya Amerika imiryango iruguruye. Pacifique Nahazwe tudugo ku kiyago akabazo ka mbere isekeza ndondeza niki ryatanguye ryari
rigamijiki. Isekeza ndondeza n'umugambi wakozwe n'ishyirahamwe FOCD kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2016. Icyo gihe tubitanguza twari tumaze iminsi twumva abanyagihugu b'u Burundi muri radiyo ko inyuma y'imyerekano yabaye mu 2015 wumva abantu bagenda baricwa ukumva abakenyezi bafatwa ku nguvu ariko buhoro buhoro twateye tumva abantu tubona abantu batwandikira batubwira ko bobo ababo bafashwe mugabo badafise iyo babakura bakaja kubarondera mu bushyo butandukanye bakababura. Muri icyo gihe murazi ko hariho abantu benshi cyane bari bapfunzwe bashyika mu 10,000 bari muri abo nyine basanga bariyamira igikingo cya 3 cyangwa Nkurunziza. Imiryango myinshi ikabona abayo, ariko hakabaho abandi bavuga ati uwacu yafashwe na naka ariko twaramubuze ahantu na hamwe iyo bapfungiwe. Uko iminsi yayo yagiye iragwira niko abantu bateye ba benshi. Niho rero twatumye tukiyumvira tukavuga tuti hariho ibindi bintu bishyashya byadutse tutazi. Ubundi twari tumenyereye abafatwa bakajya kwicwa cyane abapfungwa, ntitwari bwumve abafatwa bakabugwa irengero ryabo. Niko kujya dutanguza rero isekeza tuca dusanga ibyo bintu byari bisanzwe hariho n'amasezerano mpuzamakungu abikora ko hariho ibisata mpuzamakungu bikora kuri ibyo bibazo. Dusanga mbere icyo cyaha kiri mu byaha bita kimwe mu bigize ibyaha crime contre l'humanité, ibyaha by'agahomerabunwa. Naho rero kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 tuba turabitanguye, ubu ibaye imyaka 3 abatari bake ababuze ababo nyine bafatwa mu nyuma kabura iyo bagiye baguma batwandikira, natwe tukabishyira ahabona tukabikora mu ntumbero novuga nka 3. Intumbero ya mbere bari yo gutabariza, tubivuga dusaba ko inzego z'igihugu zodufasha kakaba gufasha kamo k'imiryango ko gashika kure kugira ngo badufashe gutabariza abo bantu.
Hanyuma
tubonye atarimo ariko arishyura hataja ko turondera ko abandi bose bamenya ibiriko biraba harimwo n'inzego mpuzamakungu. Ubwa gatatu naho tuba twifuza ko twoshika aho dushobora kwemesha imiryango y'ababuze ababo. Nubwo kuri icyo gisata ntituragishika ko cyane kuko ntituraronka bose bashobora kudufasha kugira ngo dushobore kugira gutunganya iyo miryango y'ababuze no kubafasha kubagarukira ko kuko basanga ari abantu bari mu mwihebu udasanzwe.
Ayo makuru yose
ntabwo bisa n'ibindi byaha abandi bamenyereye. Kwica iyo bavuze ko umuntu bamwishe birababaje rwose. Uyu muntu abonye uwiwe yari akomeye bakamufata bakaza bakamurasa mu nyuma akamusanga ari kiziga, n'ibintu biteye agahinda gakomeye. Ariko hari ikindi giteye agahinda kurusha ngaho, n'umuntu uwiwe afatwa mu nyuma akaburiye iyo yagiye agasigara ari mu bibazo bibiri. Bose baratubwira turiko turavugana nabo baragira bati iyo tugeze mu ijoro turarota abo bantu, ugasanga umuntu amaze imyaka 3 ubamwe ko arakwiza imyaka 1 atawuzi yagiye bakarara baramurota ku buryo mu gatondo babyuka bibaza ngo basubiye kumuronka. Bamwe bakatubwira nyine babona wa muntu ariko arabahamagara ngo aze kubatabara. Ni ukuvuga mu gatondo babyuka biteze ko wa muntu yaba asubira kugaruka,
ego Pacific
irenga wa muntu batamubonye basubiye kujya mu kigandaro cyangwa mu buzima. Iminsi yose bagira ibyizigiro ko iyo bariho bakongera bakagandara ikigandaro kitigera gihera ubuzima bwose.
Hanyuma kuva mu 2016 kwezi kwa kane aho ndondeza yatangura kugera ino saha mumaze gutororokanya ibitigiri bingana gute byabaruburiwe irengero muri ubwo buryo, amakuru yabo muyaronka mu bigenze gute narijya mutari mu gihugu Burundi?
Nubwo yuko aho iyo tuvuze ibitigiri tutandukanya ibintu bibiri, hariho imiryango yatwituye cyangwa abantu baduhaye amazina tugira tuti ari umuntu twari tuzi yafashwe iki gihe tutashoboye kubona. Bene abo bantu turavye abo dufise amadosiye dufise ararenga 300, bararenga kure 300. Ariko abo tuba tumaze gukora ko twebwe nyene kuko umuntu amaze kuduha ibyashyitse turafata umwanya wo kubaza tukabaza abo dushobora kuronka bose, haba abiboneye uwo muntu agifatwa usanga avuga ati twaramubonye yari ngaha yafashwe na naka cyane yahamagawe n'umuntu ajya kumwita mu kibanza iki hacakurikira ibi. Ubwa mbere turondera ababyiboneye, ubwa kabiri turaronderera mu gipolisi no mu iperereza abashobora kuba bafite amakuru y'ibyabaye. Ariko rero bene aba nabo n'abantu bavuga ibyo mu gifaransa Suzanne Onima n'abantu batabakeneye kumenyekana ko baduhaye amakuru kuko bo babishyize ahabona nabo bosa bapfa. Aba rero hanyuma tukongera tukaraba ibinyamakuru byose ibyo byavuze kuko mu makuru biragenda biracamo n'abagakora amatohoza, tukaraba amakuru yose yoba ariho aho dushobora kuyaronka yerekeye uwo muntu, turaheza rero tugasohora raporo yerekeye uwo muntu. Mfashe rero abo twamaze gukora ko raporo mwatwituye umwaka uheze waheze tumaze gushyira ahabona amadosiye 170. Mu minsi iri imbere twimirije gusohora ayandi madosiye arenga gato 30 tumaze igihe turiko turakora ko amatohoza amadosiye abantu batarabona twiye gushyira hafi ahabona vuba umuntu yoshyira yobwa ko turi kwigena na 30 y'abantu neza dushobora kwemeza ko twitohoreje twemeza ko abo bari mu bantu babuzwe ariko ufashe raporo risohorwa n'abandi nko muri FDH baravuga yuko abantu banyirujwe bari hagati y'amajyanane n'amajyanicenda igihe babitanga gushika mu mwaka uheze nikuba ko ubu bishobora kuba ibiharuro nabo byaraduze kurusha ngaho
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga twe twashimye gutumira ubushikiranganji buje duvye agateka kazi na muntu ugira nabo tubabaze ico bagona kuri kino kibazo ariko ikiganiro batubwiye ko badashobora kukizamwo sense itarabaha uruhusha turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri we Samuel Ikaze
mwana musele
twaramutse uherereye
ubujumbura mu Burundi
akabazo canke intererano
ngambere manje kwa musa Patrick
barakumva
utubaza ni tubiri hama hariho intererano ntare ku tubazo nagira mbaze nti bega iyo bagize izo ankete kwabo bantu bababaye baba bahagaritswe bidashoboye amategeko ama bakaburika irengero bakagenda burundu ko nkumbure bahora bashyira ahabona ayo matoza baba bakoze babanje nkumbure guha icyegeranyo sekere jenerali wa repubulika kugira ngo nawe abanza kureka icyo cyegeranyo nkumbure babagirizwa guhagarikwa uwo muntu cyangwa abo bantu ngo babanze batohozwe kuri cya mbere ama ikigira kabiri kumenga iryo sekezandoro ndeza rimaze nuvuga umwanya atari muto uvuga nk'ikintu cy'imyaka ngira ngo itari munsi y'ibiri cyangwa itatu
yavuze ko ryatanguye mu 2016 hari mu kwezi kwa kane
none hoba hariho ahantu bifata ashobora kuba kuva gitangura gushika nko kwishyira kuno munsi baza barashyira ibyegeranyo byabo kugira ngo umuntu ari we wese akeneye kuraba numbari nk'abagiye usanga baravuze ababo muganga gushika ubu gatanga n'amakanda ntibamenya kibyagenze gute ashobora kuba yora bakaraba yuko atawiwe arimwo cyanke ku buryo azongera n'igihe nkumbure ibintu bihinduka usange barabikoreye ku butumwa ntibarabikoreye ko abo bantu bagiye barabura ubwo buryo bashobore kuronka baze ndonendo baze bashobora kubaronderamo
urakoze ubwira umunsi mwiza Samuel mu gihugu cy'u Burundi ariko wari wavuze ko se n'intererano usongora kuko duse benshi baturindiriye ku murongo wa telefone
wala intererano nagenda mu save ko intererano yuko bovugana nabo nayo yandi mashira hamwe adaranye inyungu za politike bagataha mu gihugu umbure amatora ya 2020 akazoba bari mu gihugu kugira ngo nkumbure bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu no kugira ngo agatika kazi na muntu kabandanye gatera imbere mu Burundi mafoto
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza Pacifique mwishuti baze dutatu twa Samuel tubasaba gusongora kuko duse abakunzi batari bake ku mirongo ya telefone kandi bashobaga bavuga ko batifuza ku ikiganiro gihera mutavuganye
ndamushimiye gose Samuel ndanamuramutsa ku bibazo agiye kutubaza ku kibazo cya mbere yabagiye ati ndege yo mukoze amatohoza muraheza mukabibwira procureur general wa Repubulika murazi ingene ubutegetsi bw'Ubujumbura bukunze kudufata si sabantu wumva ko bajyoherewe cyane igikorwa turiko turakora ariko ibyo dukora byose turagerageza aya maraporo tukayarungika ku mihora tuba dukise yabo tukaba tuba tunarindira yuko bogera n'icyo banabivuze ko ariko nk'uko bisanzwe bizwi ku maraporo bene aya kenshi barinumira ntacyo bavuga ko turanabishyira ahabona byinshi bica bihora mbere n'ikibazo kigira kabiri naho tutoba tunabirungitse tubishyira ahantu abategetsi bose b'u Burundi abakwikana by'u Burundi bashobora kuza barabikurikirana ati mbega umuntu bitora hehe aha mbere ni ku rubuga ngurukana bumenyi gusekeza ndondeza arashobora kubyandika ni web3 ndondeza akaburungu org web3 ndondeza akaburungu org ahagiyeyo arabona amadosiye nka yose tuba tumaze gushyira ahabona ahandi ashobora kwironka ni ku rubuga rwa Twitter naho agira hashtag ndondeza ayigize arabona amadosiye atari make cyane hariho nk'izina ry'umuntu iyo barondera agiye akamwandika iryo zina ricariza akabona amafoto akabona n'ibintu bishobora kuba twaramaze gushyira ahabona icya gatatu nuko ngira ko nuko uwo muntu wese afise uwazi yaburwe cyangwa afite icyo agomba kutubaza ashobora kutwandikira kuri WhatsApp akarongo k'uguteranya 31 645 625 857 muri icyo gihe biradushikira yahereje ku mpanuro agira ati
mutahe
kutaha imbere y'amatora yo mu 2020 twebwe ntitwipfuza ko hobaye na kure yaba byashoboka n'ejo bo tubona twashyitse mu gihugu ariko murazi ko icyo gihugu kitwita abansi b'igihugu muri kino gihe murazi ko imigambi yo kutugandagura twagiye turayikiraho n'inshuro zitari zike urazi ko hari n'abatwanira bavuga ngo ntitwopfa dusubiye kubona Burundi murumva twebwe icyifuzo nyamukuru icyo turota uko bukeye ko bwije no gusubira kwibona turi mu gihugu cyacu turazi ko bizoshika tukakibamwo ariko uyu mwanya turi hanze kubera ko bidakunda ko tuhaba icyifuzo cyacu ni ukubana na bene wacu b'Abarundi.
Tose na Jean Claude ku yundi murongo wa telefone. Jean Claude ikaze nawe
muraho neza
turaho turashima aho uherereye hama ikibazo canke intererano no
uko rusanzwe ni umukozi wa radiyo ya Amerika ngo ukaja kode mu Burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Terwa mu gihugu rero ya mbere baje kubashimira radiyo ya Amerika.
Jean Claude uduge ku ijambo usongora kuko dusakanya gato ikibazo cawe canke intererano
ikibazo cyanjye kuko igihugu cyawe n'igihugu cy'abaturanyi twifuza ko hari ikibazo cyangwa abavandimwe bacu baturanye ariko nk'uko bavuze bafite amatora mu 2020 abafite abanyarwanda tuba twifuza ko ashobora kuba abarundi bose wenda n'ababa bari inyuma y'igihugu bakiri mu nkambi cyangwa ahandi hantu baba barahungiye bose bagomba kuba bavuye wenda bakaba bakiri mu gihugu cyabo cy'Uburundi kuko iyo bari iyo amatora abaye bose bari mu gihugu cy'Uburundi birabafasha cyane mu kugeza igihe ry'amatora ryabo kandi kino yakisanira rwose uwo murwi ni uko wagerageza ukareba kujya gukurikirana abarundi babo baba bari mu bindi bihugu kugira ngo babashe kubatahura.
Urakoze Jean Claude, urakoze. Uno munsi turi mu byandondeza ntiduhave dusanga twafashe intumbero itari ikiganiro ku bivyerekeye gutanu kudatahuka ni ku vyerekeye umugambi ndondeza w'ishamwe Fokode. Idrissa turi kumwe wewe.
Ego
uherere he Idrissa?
Ndimere ikigari mu Karuruma.
Ikibazo canke intererano
ndibarize umutumirwa mwatumiye kuri gahunda nyine y'abarundi bahunze kugira ngo bitegure amatora neza batoreraho bari bari mu nkambi cyangwa bagakoresha imbaraga zose bagataha bakareba ko i Burundi bagira umutekano ufatika ubwumvikane bwinshi bafite izihe gahunda yuko amatora yagenda neza ku baturage bo mu nkambi batinga no hino ku isi n'abari mu gihugu.
Urakoze Idrissa. Pacifique urumva ko waguma bagaruka ikintu cyo gutaha mwari mwabivuze sinzi ko hari ico mushaka kurenza ariko mu bo tuza kwakira turaza kugerageza yuko tubigabanya tukagaruka kuvyerekeye ndondetse.
Kumva ikintu cyo nyine no shora kuvuga hari imvugo y'abategetsi b'u Burundi ibabaje kuko iyo ariko aravuga womengo hariho abarundi badashaka gutaha cyane ngo hari abarundi badakunda igihugu cyabo. Wigeze kuyimbwira naho mbwiye nti umunsi habonetse umuntu aza kukwigisha gukunda so cyane nyoko uzocimubwira yuko adakomeye mu mutwe. Igihugu cyaratubyaye, igihugu ni igihugu cyacu tugikunda cyo kimwe twese ariko nimba tutari muri icyo gihugu dukunda cyane nuko hari imvo z'umutekano wacu uwo mutekano ukabubangamiwe n'abo bategetsi nyine. Dufite abategetsi babaye imyaka myinshi mu mahanga nabo bari barahunze, hari bari bahunze bamaze imyaka nka 30 yose batari mu Burundi. Igihe batari bahari si uko bari banga Burundi, ni uko u Burundi batari bashobora kububamwo bari baje babuje n'ibishobora kubashikira. Bijya nyine byabatuma batabubamo kandi babukunda. Uyu munsi n'ibyo bituma natwe tudashobora kuhaba kandi dukunda igihugu. Igihugu turabikunda kandi cyane ariko u Burundi butwawe n'abantu batipfuza ko abarundi bose bafatana ngo babana u Burundi, bamwe babita abansi y'igihugu abandi bakabita bene igihugu. Ikibazo kiri ngaho uyu munsi kugira ngo ibyo bihere birakenewe ikibazo cy'u Burundi cyicarigwa maze hagatogwa umuti w'ingene abarundi bose bahaba bakiriwe bose nk'abana b'igihugu atari bamwe bataha bakacyabuga irengero. Nuca ngira ko mbere muri aya matohoza dukora ntibabwira ko hariho n'amatohoza twakoze y'abarundi bagiye barataha mu minsi iheze ugasanga batashe baciye bafatwa bakabuga irengero. Hari nk'uwo witwa Sylvain Magogo yari mu FNL ataha mu kwezi kw'icyenda tariki 30 atahira hariya muri komine Mishiha mu ntara ya Cyangugu. Agishika iryo joro nyine yari yakikujwe n'imbonerakure buke bamuhereza umukuru w'iperereza mu ntara yacanze icyo gihe yitwa Bonaventure Niyonkuru. Uyo amufashe guhera icyo gihe gushika uyu munsi nta n'umwe azi iyo Sylvain Magogwa ageze. Ubu rero ni byinshi rero nubwo dufise ntushobora kudondagura ayandi magira atari make abantu bagatangara. Nimba y'abantu badataha si ugupfa kwanka gutaha, ni ukubona nk'umuntu ataha nk'uko kwa Sylvain Magogwa bukeye akabugwa iyo bamushize. Bize bituma abantu batinya gutaha.
Ego turafise Hussein kuri indi murongo wa telefone. Hussein ikaze nawe. Hussein uratwumva?
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Ndi mu Buhinde.
Uri mu Buhinde. Ikibazo canke intererano kwa Pacific?
Ego ikibazo nashaka kumubaza. Nkuko ariko arabivuga abategetsi batwara Burundi nabo barigeze kuri impunzi. Tukaba tuzi inzira baciyemo kugira bashobore gutahuka mu gihugu. Ko baciye mu nzira y'ibiganiro baraganira ama bashobora gutaha mu Burundi. None nk'abantu bahagarariye agateka kazina muntu icyo bariko barakora kugira ngo bagondoze ubutegetsi bw'Ibujumbura kugira ngo bushobore kuja mu biganiro kugira ngo impunzi ziri hanze nazo zibone uko zotaha. Bariko bakora iki nk'abantu bajejwe agateka kazina muntu kugira ngo bafashe Abarundi bari hanze y'igihugu bashobora gusubira mu Burundi n'iteka ryabo. Ama intererano nayo nashaka gusaba Abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kumva yuko nubwo bari mu bibazo bari muno munsi si ibintu bizokwamaho kuko n'abatwara uno munsi nabo barahunze nubwo birengagiza imibabaro y'Abarundi barimwo bari hanze y'igihugu kuko kuba hanze y'igihugu atari amahitamo wagize ahubwo ari kubera ko wagiyeyo ku nguvu wagiyeyo kubera guhunga birababaje ariko nta mvura idahita umunsi n'umunsi Abarundi tuzotaha Abarundi tuzosubira tube mu mahoro n'umutekano.
Ubwo umunsi mwiza ngaho mu Buhinde kandi Abarundi n'Abanyarwanda muri mu Buhinde turabakeneye ibyumviro byanyu mu biganiro byacu bitandukanye. Muzore muduhama nimero tubahamagara. Urakoze cyane Hussein.
Murakoze.
Ego Pacifica akabazo ka Hussein Hambavu ya ndondeza ngo abari mashirama adakiranira ibyicaro vya politike muri ko murakora iki kugira ngo hasubire ibiganiro canke abifuza gutaha nabo nyene batahuke mugabo bumva batekaniwe.
Amashyirahamwe yigenga mu bisanzwe uruhara rwabo ruba ruzwi nk'uko ariko aravuga ati najejwe agateka kazi na muntu icya mbere cyo ni ukwerekana iby'agateka kazi na muntu uko byifashe mu gihugu. Ku rundi ruhande ni uko tugenda dufasha hirya no hino kwerekana uko umuti w'ibyo bibazo woshobora kuboneka haba kuguca ku bafasha Uburundi kubakorera n'Uburundi bashobora kugira icyo bavuze Uburundi bukumva. Twebwe tujisanga ikigwanisho cyacu nyamukuru ni gusenderera turasemerera tukerekana ingorane zihari tukereka icyo byavuye ko tugafasha amakungu nk'ugumazi ibibazo bihari iyo byaje bizananye tukerekana kandi naho umuti wuduriza Abarundi ukwiye guca ni ugufasha impande zose kumva ikibazo gihari n'umuti ubereye. Aho rero kumvure sinzi aho yashatse gutumbereza neza kuko mukumba yambagije ngo turazi bo bari barahunze ingene bakashe uko byagenze sinzi ko yagombye kumbaza ko twebwe mu mashyirahamwe yigenga tuba twimirije gufata umuheto nk'uko nk'abasende leta bafashe umuheto ibyo ntibiri mu ngendo y'amashyirahamwe bene aya haranye hagati ya kazi na muntu. Ntabwo yibaza ko amashyirahamwe yigenga yoba yimirije kugira ingwano kugira ngo ibyo tubishikire. Iyo si inzira y'iwacu ibintu byose bijyanye no gusesa amaraso ntibiri mu nzira twebwe dukora ariko dukora ibikorwa byose bituma abanyagihugu bakerebuka bakabona uko ibintu byifashe abo bahunze bakerebuka bakabona uko byifashe amakungu akabona uko byifashe inzego mpuzamakungu zikabona uko byifashe kugira ngo umwe wese akore uruhara rwiwe kugira ngo ibyo bintu bitore umuti.
Urakoze cyane rwose Pacifique. Turasine na diplomate. Diplomatic cards.
Murakoze cyane.
Uherereye?
Ni muri Zambia.
Muri Zambia. Ikibazo cyane intererano.
Ikibazo cya mbere nagomba kumanza kubaza umutumire Pacifique. Ni ikibazo cyerekeye no kungenya abantu bari kubarafatwa bakabugwa irengero kandi murabona ko habaye influence
kuri guverinoma Tanzania inacyane kuvuga ku kuwekeranye n'impunzi na cyane cyane zagiye zahungiye Tanzania kuko yavuzemo wari yahungutse amaze guhunguka ahungukira mu cyahozo arabugurengera none nk'amashyirahamwe yigenga nka ba Pacific batanguje icyo igikorwa cyiza cya ndondeza boba bari ko bakora iki kugira ngo bashobore gufasha na cyane cyane impunzi ziri Tanzania kuko urabona ko ino munsi hari n'abahunguka batabyifuza bavuga bati ari ugufatwa warapfuye twahunze urupfu none naho turi bari ko badusanga baduhohotera reka basi dufate shwaye kugira yo guhunguka kuko benshi bavuga bati hakopira mu gihugu atari guhawopfa umupfuye upfira aho wataye urudodo none bari ko bakora iki ba Pacifique na cyane cyane ko baratanguje igikorwa kandi icyo gikorwa nta muntu n'umwe atagishima cyandondeza ni igikorwa cyane cyane abantu turiko turashima turiko turakenguka rwose kuko bituma bitebuke ubutumwa bwo bw'ubuzobaho kuko burateba mugabo buzoteba bubeho y'abantu tubona ubutungane bwigenga tubone ko ababuze ababo bariko baraburana bariko baraburana n'ababagandaguye none bo bariko bakora iki kugira ngo impunzi zo muri Tanzania na ziyumve nk'abahungiye mu Rwanda nk'abahungiye muri za Mozambique nk'abahungiye muri za Malawi n'ahandi mu mihingo itandukanye
ubwira umunsi mwiza diplomate ngaho muri Zambia
intererano ikintu nagomba nterere nagomba sabe ikintu nacyo nagomba sabe na cyane cyane nk'impunzi zaba zarahungiye mu mice itandukanye ko bogumana umutima rugabo kuko icyo bahunze ntibumve yuko no munsi ubuzima bwabo bwaba ntibabe desespere ntibumve yuko ibihe bibi bategeza kubicamo kuko bibutse n'abanyisirayeli bahunge muri Egypte barabayeho nabi cyane ubwo umwanya n'umwanya barashyize mu gihugu cy'isezerano ibihangane rero nta mvura idahitana ibihangane bagire ingufu bagire no gufatana mu nda
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho muri Zambia diplomate mbere ko dusubiza ijambo Pacifique tugarutse kuri ivyo diplomate ahejeje kuvuga nuko nk'ikinyamakuru iwacu gikora mu gihugu cy'u Burundi catangaje mu ndwiheze ko ariho nk'abagera ku majana atatu baheruka gutahuka batahutse bavuga yuko uko babayeho mu Burundi muri Tanzania bariko barahohoterwa Pacifique akabazo ka diplomate ati hariho abatahuka wavuze ko ariho nk'abatahutse bakabura irengero muri ko mukora iki kugira ngo impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania zikomeje no kuvuga ko hari byinshi bibaguye mu by'umutekano batunganyikwe
ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kirabaje cyane naje ndi tubivuga naje ndi muzindi ni ikibazo twese kitubabaje mu bihugu barimo rero bitandukanye usanga bagenda bafise ibibazo bidasa hari nk'ibibazo aho bafise ibibazo by'amashuri naho badafise naho bafise ibindi i Tanzania aho bigoreye kurusha izindi mpunzi z'abarundi iyo zagiye nuko bafise ikibazo cy'umutekano wabo aho batubwira ko mu makambi usanga hariho imbonerakure zihashika zikahakorera zikabatera ubwoba abakozi b'iperereza bakahashika rimwe na rimwe bakanavuga ko babona ko mu gipolisi cya Tanzania hari aho babona b'umurenge bakorana n'inzego z'u Burundi rimwe na rimwe tukanumva n'amatangazo avugwa n'abategetsi nyine ba Tanzania asa n'ashaka gutegeka impunzi guhunguka ku ruhande rw'iwacu icyo dukora dufasha ko ibyo bibazo by'impunzi bitera bimenyekana bigashyikira aba bafise icyo bashobora gukora ku bibazo by'impunzi aho no kuvuga n'ishyirahamwe hasher byabonye igisate cyabonekera by'impunzi mu kuraba kandi n'izindi nzego zose mpuzamakungu zishobora kumenya bene ibyo bibazo icyo tuba twifuza kandi uko bibutsa Tanzania ko hariho amasezerano ajyanye no gukingira impunzi yemeje bakayibutsa ko ifite igiteza gukora ku kibazo cy'impunzi ko kizira ko ari impunzi n'iyi mitegekwa gutaha ku nguvu ko impunzi aho ziri ziteza gukingirwa zose umutekano wazo ukaba ukingiwe ko bateza gukora ku buryo abo kwa Petero Nkurunziza batinjira amakambi y'impunzi kuza kubwira nabi izo mpunzi hari n'ibibazo bihora bidushyikira impunzi zagiriwe nabi hari nk'ikibazo turiko turakora ko cy'impunzi yabuze irengero muri Tanzania nyene bayisanze mu ikambi y'impunzi ifatwa n'abapolisi kuva bayifashe guhera icyo gihe ntirasubira gutorwa irengero uwitwa Eliezer Bayisenga Mukuri harimo n'abandi twagiye turumva abo bose turagerageza ko ibyo bibazo byabo byotera bidahabona bimaze kujya habona tukaguma dusaba inzego zisanzwe tujya gukora ku mpunzi ko bakora ibishoboka byose mu gukingira impunzi zo muri Tanzania bakishyurwa ku bibazo baba bafise muri uwo mwanya ntidusanga dushoboye nta zindi ngufu zacu zidasanzwe ziriho ijwi ryacu nibyo dukoresha gusemerera maze abateza gufata ingingo bakumva ikibazo bagatora umuntu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga Tofse na Gerard ku yundi murongo wa telefone Gerard Ikaze
murakoze kuri kaze.
Naho uherereye ni hehe?
Nuko mvuze ndengushyira mu gishinzwe kurwanya ikibazo n'akamwana na mama mu Burundi. Harimo amashyirahamwe twavuga ko akora amatohoza ku bijyanye n'ibyangombwa by'ubutungane. Tukiragiye ibyatakazi na muntu intwari bereye, rero rikaba n'ishyirahamwe rihurikiyemo ubwoko bwose kandi riri mu ntara zose z'igihugu n'amakomine yose y'igihugu.
Intererano cyangwa
ikibazo cyo ni gitondo nk'uko rero mu mbagi ya intererano
cyandika
nuko nabonye ko n'umunsi batumiye Pacifique nazwe ku kibazo cy'amatohoza avuga ko akora yandondeza abaragira bafate kano kanya abo Pacifique ni ko ndabuze cyane ndamwije ko
Jaha
ko rimwe na rimwe yarimo usanga n'umubatekazi na muntu ahubwo kukamagandira kwikemuka no gukora ije mu muco ibi tubivuga nk'ariko yakorera mu gihugu kandi tubona uko ibintu bimeze imigano yanjye rero ni intererano y'ubundi asanzwe intererano yo gusaba abarundi kwamana nabyo barazwa ishinga no gushyikiriza ukuri kubera ndiko biravuga hanyuma bakareka kuvuga ibintu by'amatohoza mu gihe ataba bafite abantu b'ukuri batohoza murazi ko uwo Pacifique nazwe mu mwaka wa 2015 twagirizwa n'ubutunga burundi ko ishakoze hakorwa nk'abana bahawe twavuga
Gerard, agatelefone kawe ko twumva ariko turumvikana, urashobora guhagarara neza aha mukabandanya icyumviro cyawe. Aha twihanganira, turasa muhinga bw'ibyuma bongere kumuhamagara, ariko Pacifique wari wamaze kumva ibyo Gerard yavuze, yagarutse ku kibazo cy'uko ngo hari amatohoza mukora mutari mu gihugu cy'u Burundi, agasa nk'aho umenga ntayemera sinzi icyo mu mwishura.
Ahubwo ibyo ndabikunda iyo bene abo bantu batangaye kuvuga, kuko inyuma yaho nyene amashyirahamwe hari na gatare kazi na muntu yirukaniwe bakashaka kutugandagura hariho amashyirahamwe yadutse atari maka avuga ko hari na gatare kazi na muntu umuntu agasigara atangara bene amashyirahamwe ingene aba ariho hakaba ibintu by'amarorerwa by'ibyo tuba turiko turerekana twebwe twita ko tutahari nabo ntibigere bagira icyo babivuga ko mu bisanzwe ibintu ibikorwa nk'ibi twebwe dukora iyaba twavugira ikigiri gusa twavuga ngo hariho ngo abantu 30 babuzwe irengero ngo hariho abantu 1000 babuzwe irengero byobaye byoroshye kuvuga ko turababeshi turavuga izina turavuga tuti hariho umuntu yari umukenguzi amateka yitwa Oscar Ntasano ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane yitabye telefone y'umuntu yitwa gutya aragenda barahura ibintu bikurikirana uku uhera icyo gihe ntawuzi irengero ryiwe tubaza igituma Uburundi bunumye kuri icyo kibazo umugambi ava mu Kanuma n'amashinga y'amateka n'inkunga y'amateka yakoreye i Kanuma leta y'u Burundi Kanuma ntihagiye n'umwe abaho azi yuko Oscar Ntasano yabuzwe irengero turavuga tuti umupasoni yitwa Emenchuti itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu 2018 yarabuzwe bigenze gutya dutanga izina nimba turababeshi nibyari bigoye nibagende batwereke Emenchuti nibatwereke Oscar Ntasano nibatwereke aba bantu bose biko turavuga mukanyemeje kuvuga Sylvain Magogwa wo mu Cyankuzo yatashye itari nka zivuga ikomine aho ibintu byose byabereye nibacaja muri iyo komine ayo mashyirahamwe avuga ko tubesha bagende ku rugo rwiwe babaze mu sitanteri babaze abanyagihugu bavuge bati uyu muntu ariko aravuga ntiyigeze avuka ntabaho cyangwa itariki ntiyigeze ataha
barabeshi kandi
ntiyigeze ari muntu mu nyuma babyerekane berekane ko turababeshi kuko ntituvuga ibitigiri tuvuga amazina na leta y'u Burundi muri koresha imvugo be n'izo z'uyu muntu turazimenyere turishyura ikintu kimwe gusa tuti none iyi leta inuma twerekanye abazimiye ibishaka gukingira ndondeza cyangwa ikingira babikoze ubwo butungane ataco bukora kuri ayo badoshe yose twerekanye icyo gipolisi kitakora amatohoza tuvuze ko umuntu yabuzwe icyo gipolisi kirakiriko gikingira nde kiba gishaka iki
n'icyo
inyishi itomeye kuri ibyo bibazo
urakoze Pacifique nini nahazwe
tugiye ku muntu umwe umwe bamwerekane ko akiriho cyane berekane ko ibyo twavuze atari byo uyo muntu atigeze afatwa mu kibazo tuba twavuze n'ibyo tuba twavuze ko byagenze
urakoze cyane rwose Pacifique Gerard aragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kanyu kari katugoye Gerard yamwumvise ibyo Pacifique avuze ku byo mwari muhejeje gushikiriza mukanye imbere ko agatelefone kawe kagenda
numvise ibyo Pacifique nazo agiye kuvuga ubwambere najya manje meshuze cyane na cyane cyane n'ikindi kubyo yatangiye ko ndavuga ko ngo mu gihugu cya Tanzania ngo impunzi ziko zirafatwa n'abavuye mu Burundi najya ndabimeshuze nk'ishyira amatongoye tugize umunsi ko turakora amatohoza ku bibazo byo muri Tanzania aho twasanze koko hariho imigwi ya ironka imunezi ya gisirikare mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda maze ikagenda muri Tanzania kugira ashobore kwerekana ko bibiri bisafite ati hashobora kuba hariho mu byo twavuze ko avuga ba Oscar n'abandi ntibisigura ko mu Burundi umuntu adashobora gupfa n'igihugu n'ibindi ariko twebwe tuvuga duti iyo hageze ko dukora amatohoza mbega inzego z'umutekano zakoze kuri ibyo bibazo uno munsi rero mu gihugu cy'u Burundi hariho inzego zibijejwe twebwe amashyirahamwe tuhari kugira dufashe mu byo nagataka hatuna muntu tudahenganye hanyuma kandi ikintu nabwira ni uko uwo nyine asanzwe azi ibyo yakoze mu 2015
Gerard
nyine nsanzwe nzi n'imyanya zitanye bakoresheje mu ntumbe yo kugomba kwangisha ubutegetsi abe mu gihugu twavuga duti iki ni igihe cyo kurengera ibyo twaba duhiga byose iki ni igihe cyo kubaka u Burundi iki ni igihe cy'uko umuntu wese avuga ibitari byo tumwiyamize amashami yigenga maze umwana tugahamagarira abantu bose kwamana n'abyo n'abajya amashyirahamwe ari ku rubuga kandi ariko arakora ari nacyo tumuravuze nk'itangirano ikijyanye n'iyo anketi avuga ko yitwa Ndondeza turazi n'ibyo kurimo uburyo kandi turazi ko ari uburyo buhabwa abantu kugira bica abandi cyangwa bakorera abandi bicarubozo maze rero byagirizwe leta ari nacyo tuba tuvuga duti si byiza nk'amashyirahamwe yigenga kuko ibyo tuyemeza dusaba gukorera mu gihugu ni ibintu bitomoye kandi byanditse mbere turadusaba ko uwari wese yokwama akora yisunze amategeko
hanyuma akandi kabazo jeha
iyo shyirahamwe rya Pacifique Mnazo ritacyemewe n'ubushyikirangaye hagati mu gihugu byumvikana ko rero ibyo ribuga atari byo kandi akabyo bikorera akora tugahamagara Pacifique Mnazo yabona kuzokwitegura rimwe niyashobora kuza ibijumba kwita ubutungane kugira ngo mwagirize nawo yiregure ku byo
hanyuma tugaruke
tukanamusaba ko yokwirinda kuzashyika ibyo bitari byo kuko bujya amahirwe y'indura bavuga bati ni mu nzu rero twebwe nk'abarundi nk'abo mashami yigenga turabaza cyane n'abantu bavuga imvugo zitari zo bavuga imvugo zahisha abe mu gihugu ubutegetsi
babishaka
kumenya kwerekana ko ibintu biyanga
urakoze cyane rwose
n'umutekano mu gihugu bihari mbere n'umuntu ziko zatahuka
urakoze buri munsi mwiza Gerard Hakizimana nawe nyine yari mbatwa twandikiye kuri Facebook asaba ko tumuhamagara Vincent nawe we ikaze ku juri America
murakoze cyane
aho uherereye ni he
ndubutumbo
akabazo canke intererano
ubwa mbere ngomba gukeza umushinga nta isasi wa isi kandaye akora gakorera barundi cyane birahita bisoneka cyane cyane mu gihe atabandi barikora bari bahari kandi nabo basaba bikora bari hanze akabero n'icyari kure agahero akabero kamere kuri uwo mushinga ntahe yarahejeje gutelefona imbere zanje witwa Gerard
Hakizimana ni uwo mwishamwe Folicon nawe nyene ari mu batwandikiye asaba ko aterera ibyumviro yego
ikumbure uwonye ari muri bamwe mashyirahamwe menshi ari mu kuti akora amarere murumva yuko kumvira ibyo bakora hanini akazi kabo ka mbere sako nk'uko yariko weye bona aho gufinga kurwanya agati kakazi na muntu ariko bo bumenya akazi kabo ahanini bafise ubutumwa bafise ni bwo kurwanya ayo mashyirahamwe yandi yamwe yavuka kera kandi gakuba n'igikorwa nibo babandanya akora rero biheza tugahera hari ishyirahamwe rero guhagarika amuro kapitene kintu barihoye ese barihoye ati ntashira hamwe na rimwe kuvuga nahi ibyo
tutaje hama rero
ati no kuvuga rero ati yaguye ko uno munsi ari ishyirahamwe riri mu Burundi ibyo shobora gukora bivuga ukuri ko baba ngaha kuri tuvuga rero twandanye
ya intege
abo bari hanze bakabandanya
bitanga cyane urakoze
n'umusaza urakoze gira muzima babandanye baguza ingufu hanyuma amahuru nayo nabandanye abumva hanyuma ari gishoboka
Urakoze ugira umunsi mwiza mu gihugu cy'u Burundi Vansa ijuru ya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Pacific imbere ko tubandanya twakira abandi bakunzi duse ku murongo sinzi ko umunsi cyo muvuga ku byiyumviro vya Gerard Hakizimana wo muri Folicon F hamwe na Vansa
kwa izera hari kintu nagenda mushimire ko kuko wenyine yishyuye ku kibazo yambajije atabizi agitangura yavuze ngo ntibishoboka ko twaba dukora amatohoza ngo muri kino mwanya tutari mu Burundi ari naho anihengera kuko ishyirahamwe burya ishyirahamwe rinini rifite abanywanyi rifite abarundi baba barikurikira bibaza ko atari hotel ariko niho tuzi burya niho turi ntibabyihende ko ngo siho tuzi ariko nyene aho ni bavuga byishuye wenyine yaciye avuga yuko yakoze amatohoza ku byo muri Tanzania yaciye avuga ko azi iby'impunzi zo muri Tanzania kandi ishyirahamwe ryiwe rikorera mu Burundi yumva ko yishyuye ku cyari yabagize wenyine avuga ngo si mu Burundi ngo ntituri mu Burundi no tubimenya gutse mugabo akacya nini by'Itanzania atari Tanzania hanyuma icyo yavuze ko by'Itanzania nazo z'impunzi ingira koreka impunzi zose zikanabivugira niyaza ko impunzi zo ziri mu makarita y'Itanzania zivuze rikwiye ibyo zivuga ku buryo ngira n'abandi benshi bakwiye kubavugira amagogo baba barimwo ko nyine barabyivugira hanyuma ijwi ryabo tukarishikana ku
amakuru vansa
nawe iyo ngiye kwerekeza ati iyo ndonde ziro nk'amafaranga menshi ngo aranayaze imyana yavuze hanyuma buri ndonde ziri hanga bajya gufata abantu bakabugwa irengero ize nimba yarabitohoje akabishyira habona no bishima byo bari byiza nimba abifite ibyemezo none nasohore raporo ko twe abatumaze kwerekana abantu 107 niyo sohora raporo yerekana umwe wese muri abo akerekana abo twatumye akerekana bamufashe akerekana ibyaki uko byaciye bigenda nkuko twebwe tubikora umuntu wese yabujwe irengero tukamuvuga ko tukavuga niyo yagiye kuko twe bikitubabaza n'ukubona umuntu twerekana ko yabujwe mu gihe hari inzego yaha amakori kugira ngo zimukingire izo nzego ntegeye na kimwe zikora imyaka itatu imyaka ine imyaka ingahe ikarangira umuntu dusemeye ega naka yafashwe na Desire Uwamahoro naka yaraje yafashwe na Kazungu naka yafashwe na naka uwo muntu umwaka ugahera Kazungu adahamagawe
hanyuma
na kimwe gikozwe leta ngo yerekane ibyakozwe uwo muntu ingene yabudwire
mbega leta yoyo
iheza aho hose rinuma kuri abantu twashyize ahabona
leta icyibishura gute niyo
kuvuga ko ari izi ndamutakambiye ko yorishira ahabona umuntu kuwundi agenda yerekana ingene twamufashe iyo twamujyanye hanyuma akatubwira ibitsinzi polisi cyanumye ibituma ubutungane bwanumye bituma leta yanumye ko yoba yashaka gukingira ndondeza kwa itwebwe yashaka ko tutomenyekana
hanyuma iyo uvuze kunuma ubushatse kuvuga iki muri abandikira makete mukabibaha imbere yuko bitangazwa nabo baga ntibavuge canke hariho guhanahana ubwo butumwa hagati yanyu bakavuga ati ntacu dushimye kuvuga
sinzi ko abantu buje babazi uko bene izo nzego zikora mu gihe cyose urwego rwitwa ntabwo rwa procureur general rumenye ko hari umuntu yabuzwe se ni obligation si bintu bavuga ngo ni naka yabidusabye ngo n'umuryango we wabidusabye bamaze kubimenya ko ibyo bintu biriho bateza kubikora ko raporo rero dukora turazibarungikira ugiye kuri aho kuri za internet ho turabyandika umushyiranganje Aime Laurentine Kanyana tukamushira ko bigeze ngo tage ku buryo ateza kubona ikintu dushizeho yaba umukuru w'igihugu turabimurungikira akabibona aho bakorana turabimurungikira mu mushyiranganje by'umutekano turabirungika hose bakabibona nta na gatoyi bashobora kuvuga ngo baretse kubikora ko kubera ko bo tutabibahaye ikintu umuntu mu gihugu abuzwe n'itegeko kuri bo kumurondera nkenda kuvuga ngo ni naka biduha cyane ntabiduha iruhande rw'uko y'amaraporo asohoka tukayashyira ahabona babimenya imbere y'uko tubisohora babimenya inyuma twamaze kubisohora hose n'icyo kimwe kuri bo n'itegeko guteza gukora kuri ibyo bibazo
none abantu twashyize
ahabona mu 2016 uyu munsi ntibarabamenya abo twashyize ahabona mu 2017 uyu munsi ntibarabamenya abo twashyize ahabona mu mwaka uheze uyu munsi ntibarabamenya wo kumva gute imwe nabo bantu inzego zihende gutyo abantu babugwa bagashyirwa ahabona amaraporo agasohoka bakamubwira ko ibyo bo batabizi mumeze neza kamaramara
yego urakoze ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukibutsa ko twari twagerageje uko dushoboye kose kurondera ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi kino kibazo kibarizwamo ariko batubwira ko atacu bashobora gutangaza sense itarabaha uruhusha tumaze kubura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo gukingira agateka kazi na muntu twanagerageje n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu watwitavye atubwira uwo murondera murasubira ku rondera hanyuma inyima telefone ntibasubira kuyitaba turase na Philbert ku yindi murongo wa telefone Philbert Ricard Philbert uratwumva Murakoze. Eh guherere.
Ndabuza neza murakoze cyane.
Uherereye.
Eh nitwa Jenimana Philibert Ndigoma, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho nkorera inawe.
Eh gakabazo
cyane. Ndabuze ya kuri cyo kibazo. Cyo kibazo kijyanye n'abarundi bazi babiri birengero. Iki ni cyabaje cyane kandi gishyaga hinda ku miryango, ku miryango cyo afura umuntu. Ukagenda ukajya ku babisize bagahamagara abayobozi bakabwira icyo kibazo kimeze barangiza ntihagire ikintu kikorwa kigaragara kandi ubuyobozi ari bwo bukwiye kubareberera bukaba bugomba kuba bakeneye byose muri makeya nk'uko mugenzi wanjye uri muri Afurika y'Epfo amaze kubivuga ni ikintu kigaragara ko ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buriho mu Burundi cyangwa bukarabigizemo intege nke bubikoreho ubutekerezo bubikurikirana uko bikwiye kubera ko bwanjye ntabwo niyumvisha by'uburyo cy'umuturage yabura umuntu imyaka itatu igashira imyaka ine igashira ari matakamba avuga ati umuntu iwacu twaramubuze kandi yarafashwe n'abantu bari idantifiye abantu bagaragara hafi undi twagiye twumva ngo barazi bakajya bafatwa n'imodoka za gisirikare abamukajya n'abafatwa mu bundi buryo butagenda bwumvikana ariko n'ubuyobozi buhari sinzi uko bakwikora bakavuga bati imyaka irashize imyaka ibiri irashize nta kintu barabikoraho kuko mu bigaragara n'ibyenda baba basababonye kuri bo babyizemo ntare bakwiye kugira icyo bakora ku baturage babo kugira ngo babashe kugira umudendezo babashe kwiyumvamo ubuyobozi bwabo ikindi kintu nta mpamvu n'imwe umuturage cyangwa umurundi yakwiyumvamo ubuyobozi mu gihe hari abantu barimo barira babuze ababo muri ubwo buryo icyo ni ikintu kibabaje cyane ku kintu kijyanye n'igice ku kintu ariko ni uko bavuga ko bagiye gukora icyohoza itohoza icya mbere na mbere cyo bagomba kumenya ngo ni bande bazabikora cyangwa ngo bizakorwa mu buhe buryo kubera ko dufite ikibazo iyo itohozwa rikoze rigakorwa n'abantu bashobora kuba bakekwa ko bagize n'ikibazo hari ikintu bita domagozi aho abantu baba bategetse abakozi baba bategetse gutanga ibintu bigenda bifatira ku neza ku gihugu bitavuga nabi igihugu raporo itagenda neza nibyo tuvuze bakazigenzura bamara kuzigenzura zikabura ibidahagaragara icyo kintu byaba ibibazo ariko biriya bitewe bibaye byiza bakaba ari abantu bari by'imibare bible bigenda byarushaho kuba byiza.
Urakoze cyane rwose Philbert, ugira umunsi mwiza ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu butumwa butandukanye turiko turasoma bukuba twandikiye kuri Facebook yacu, ariho witwa Muhammed Ndikumana ngo uyo mutumire wanyu Imana imubabarire, yasutse abana bandi mu migumuko abatahitanwe nayo bapfuye bangara bicwa n'inzara n'inyota i Mahama, ngo nawe yirwararakata inoti z'abazungu n'umuryango wiwe y'aba bantu bose biyumvira neza turabereye icirwa kuko mubatunganije imigumuko uko bose nta uri Mahama bose bari mu bihugu by'abazungu, hanyuma bikebuke kuja baca bikebuke kuza bacafuza igihugu siwo muti. Uyo mukunzi w'ijugu ya Amerika uwo mwishuri kiga Pacific.
Iyo leta y'u Burundi iriko yavuga ibintu bene ni duka bani babandi nyine baba ariko abari bikoresho bya leta ya Petero Nkurunzi yiza bavuga bene ibi. Eka ugambe tujye mu mvugo yabo yo nyene twandi tuyivuga uko nyene bavuga ngo twahenze abana ngo bajya mu ibarabara ngo hanyuma barapfa, ni ukuvuga mu majambo make tubaze tuyita tuko babivuge twahitareka kwivisa ari byo bavuze ko bishe abana, ni ukuvuga ko bo nyine babivuze bati okay bajya bashyize abana mu ibarabara twebwe natwe tujya kwica abo bana. Nimba by'ukuri ari leta yica abana niyo adakwica cyonyine cyari bikwiye kugira ngo iyo leta ikisezere igihugu, nimba ari leta yibuka kwica abana icyo ni cya mbere, kuko bavuze ngo abapfuye ngo abapfunzwe bakwiye kuvuga uwabishe n'uwabapfunze ninde, uwo muntu yakoze ibyo bintu ategerezwa kubyishyura. Nimba njyewe mfite ikosa ryo kuba narabahamagaye nabo afite ikosa ryo kubica, umwe wese ni twitare ya sentare mpuzamakungu umwe wese yishyura icyo yakoze, nimba njyewe nakoze ikosa ryo guhamagara nabo bakora ikosa ryo kubica tugende kubyishyura, aba yemeye neza ko ari umwicanyi. Icya kabiri ngomba mvuge nibutse ko iyo mvugo atari yo, twahamagaye imyiyerekano y'ukwiyamiriza umukuru w'igihugu yari akwiye ibiringo byiwe byari bivuzwe n'ibyashingiro n'amasezerano y'Arusha yiha kubirenga ko ngo arongore igihugu bugira gatatu atabire kuri we. Twari twaravuze si twebwe twenyine n'abanyagihugu bwinyine barabyitabye bose baragira bati ibi bintu ntibishoboka ko umuntu umwe yiha gutwara igihugu ku nguvu ngo ni uko afite igikenye,
amategeko yaratwemerera ko iyo umunyagihugu w'u Burundi abonye kitameze neza mwitwaga agiye guciwe mu byo ashobora gukoresha harimo kujya mu ibarabara mu myiyerekano akavuga ikimubakiye. Aba banyagihugu bubashe ibyo shingiro byabo n'ibyo bisunze n'amasezerano y'Arusha yabahubwo bubasha bwo kujya mu ibarabara kuvuga ikibabakiye ku mutima, uwundi yiha ububasha bwo kumara uwo wese atiyumvira cyo kimwe nawe. Hanyuma nagomba nibutse kwabo yishe bose batari no muri iyo myerekano, burya bakwiriye myerekano nibo bake.
Reka mugabo ukora atarubanza ruracibwa kuko atarubanza ruracibwa
inyuma y'iyo myerekano ntiyagiye no kubatora mu myerekano. N'uyu munsi bamwe baracyafatwa iyo myerekano itari kwiraba, none abo bose ariko arafata ubu nabo turiko tuhamagara mu myerekano
kuko atari ngaha.
Pacifique Pacifique
ego muntu nge gato ko atari ngaha, kandi namuvugira batari ngaha ibyagirije byuko yishe changi yagize iki tubigabanye hanyuma tubandanye na Ndondeza. Ijugiye mu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariho ubajije ati mu buryo bazimangana mwo hari ico musanga mu gisa kuri bose canke mwese azimangana ku buryo bwiyo?
Hariho idusanga byinshi bahuriye ko ababuzwe nuko umugwi munini ari abantu bahamagarwa ku telefone n'abantu barabagenzi babo usanga basigaye bakorera iperereza by'u Burundi. Iyo bageze ku kibanza babahamagaye ko bakaca basanga bategerewe n'abantu bo mu iperereza. Hari umugwi munini w'abantu bagiye bazimira bigeze gutyo. Hari uwundi mugwi w'abantu nabo usanga bafashwe mu mihana yabo bagafatwa n'abakozi b'iperereza, abo mu gipolisi, abasirikare cyangwa imbonerakure bagafatwa icyesa abantu bose babona ariko bamaze kubafata inyuma bakabugwa irengero ryabo. Kunogwa kwiyo ariyo mike mikuru hariho rero n'abandi usanga yaravuye mu kibanza kinaka bakamukurikira bakamufata, ibyo hariho aho usanga byisa ku muntu cyane uwundi. Imigwi mikuru ni ibiri maze kuvuga. Hanyuma bagiye baragirwa ibyo bintu nabo umugwi munini ugizwe n'abantu b'ugwaruka biyamirije nyene ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Ukaca usanga benshi bari mu mugambwe, ubwa mbere haza MSD urongo na Alexis Ndije, hakaza hakurikira abanywanyi ba FNL ya Gatongwatsa, hakaza abantu bo mu gisirikare nabo usanga bagwiriyemo cyane cyane abahoze mu gisirikare cya kera abo twita ba XFAB cyo kumwe n'abapolisi, hakakurikira nyene abapolisi n'abasirikare bahoze muri FNL ya Gatongwatsa. Hari uwundi mugwi wa gatatu w'abantu bavuga irengero n'imbonerakure cyane bamwe mu basendestede usanga bakekwa ko bafite ibyo bazi mu mabi yagiye arakogwa, tukibaza ko abo babugwa kugira ngo nibaze basure ku mabi ariko arakogwa n'ubutegetsi. Igitangaje nabo naho hari abanywanyi b'ubutegetsi, ubutegetsi ntacyo bavuga ko nabo nyene iyo babuzwe irengero. Nubwo kuri ariyo migwi mikuru hariho rero n'abandi cyane cyane usanga bakekwa ko ari Abanyarwanda, ugasanga bari Abanyarwanda cyangwa n'Abarundi bafite nk'umubyeyi umwe w'Umunyarwanda, ugasanga nabo bavuga irengero bagiriza ko boba batanga amakuru mu gihugu cy'u Rwanda.
Twakire abandi babiri ba nyuma. Nyandwi Ikaze,
murakoze cyane.
Nuherereye
ne mu karere ka Kenya mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyangwa intererano
yaza nashaka kubabaza nti ese nk'ubwo iyo bamwe baburiwe irengero nyuma bakakugarurwa bavuga ko ababa barabasimuse cyangwa se barabise baba barimo kuba batwara igiki babiri kubaza igiki?
Urakoze cyane. Ubwira umusimiza Nyandwi. Ngo Pacifica akabazo ka Nyandwi, nimba hariho abamaze kuba baraburiwe irengero hama bagatogwa mu nyuma bica bigenda gute?
Ku madosiye twebwe tumaze gukora aho twamaze gukora k'amatohoza tugaheza, nta n'umwe arigera asubira kuboneka kuva duhejeje gukora amatohoza aberekeye. Ariko muri ayo matohoza dukora urasanga rimwe na rimwe dushyiramo ibyo twumvise bishobora kuba byarabashyikiye, mugabo twama tubishyira mbwe mu Gifaransa muri conditionnaire, kubera ko iyo umuntu yafashwe n'igihugu akaba atigeze asubira kuboneka wewe ntushobora kwemeza iyo bamushyize mugihe icyo gihugu cyo nyine kitabivuze turavuga ibyo twumvise bishobora kuba byarashitse mugabo ntitubwira twemeza ko ibyo bintu byashitse twebe cyane cyane tugarukira ku munota wo kumufata ibyabaye bindi byose tubivuga dukekeranya kuko biba byavuzwe n'abantu batandukanye hari aho rero usanga batubwira ko uwo muntu by'ukuri ashobora kuba yaragandaguwe n'inzego z'iperereza bamaze kumufata ibyo bihora bishika ariko ntitubyemeza tubishyira mu byo twumvise bishobora kuba byarashyitse tugaguma tubaza igihugu cyamufashe iyo cyamushyize
ego Jean Marie nawe ikaze
ego uherereye nibarize gatonya
uherereye gajambo
uwo mutumire
uherereye
yewe uyaho ndimerereye mu cibitoke
duga ku ijambo
ego nagira nibarize gatonya uwo mutumire ati kibazo nacyo kibereye kubera ko uwo mugwi ndondeza twavuga ati kubera iki washimye gukorera hanze y'igihugu udashobora gushyira ama agence ngaha aya kugira ngo ari ikibazo gihari baze barawitura icyo ni ikibazo cyane nkaca mvuga ati noneho abo nca mvuga aba uwo mugwi kubera iki
nisekeza gishamwe ndondeza so mu rwindondeza
yego na nafashe kari nka komisiyo
oya nisekeza
isekeza na wati kubera iki udashobora kugira ukaja habona ugashyira ama agence hirya no hino haba mu Burundi akavuga ati turafise ntuzenya agence ngaha kugira ngo baze barawitura ari cyabaye kugira ngo ukorane n'inzego zihari
urakoze ugira umunsi mwiza mu cibitoke Jean Marie
ego
Pacifique nivyo ntabo mufise mukorana mu gihugu cy'u Burundi kugatwe ka Fokode muri mwisekeza ndondetse
ishyirahamwe Fokode ni ishyirahamwe rigizwe n'abarundi
ego
abarundi nabo ibihe barimo muri kino gihe ni ibihe bizwi hari abarundi bari mu gihugu hari abarundi bari mu mahanga nuba kwishyira hamwe Fokode riraho hose ishyira hamwe Fokode riri mu Burundi ishyira hamwe Fokode riri mu mahanga ishyira hamwe Fokode riri aho hose abarundi bari icyo bituma n'ibyo tuvuga byerekeye abarundi abo barundi aho bari hose barazi ko badushikiye ndazi yuko Jean Marie yaba yarabuze umuntu wiwe akari umuntu wiwe yafashwe n'igipolisi n'iperereza n'igisirikare n'imbonerakure aho mu cibitoke ndazi ko yari kudukenera ndazi ko yari kudutora uwudukeneye ntiyigera buri mwe natutora nagomba cyo nsubira ndabyibutse ndabona ko cyuko tutera tujya mu mpera y'ikiganiro nsubira nibutse ko umuntu wese afise uwiwe bazi ko yafashwe n'inzego z'igihugu bakabura iyo yaciye aja ko bashobora kutwandikira ku nimero ya WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 31 325 325 857 nta numwe tubura turi ngaho turaho bose abarundi bari kuko turi abarundi
hanyuma Pacifique nahazwe akajambo kanyu kanyuma haba kurwaruka ko umunsi wa mungu twari uhebeye urwaruka haba kuri iyo miryango mwemeje ko yabuze ababo mu buryo butarashobora gutomoka cyangwa bwamaze gutomoka naka
hari ikibazo bamwe bamwe mu miryango iyo babuze abantu bakunze kutubaza iyo turi ko turavugana bacatubwira bati none ko umuntu wacu hakiri imyaka itatu yaragiye twarabonye uwamufashe twarabonye uko yagiye bimaze iki gusubira kubishyira habona kandi ubu twarahibuye twaramaze n'ubuganduka ntacyo tuciteze kubera iki twosubira kubishyira habona inyishu bose nama ndabaha ni uko kureka ibi bintu ntibivugwe uburi kufasha abamugandaguye uri kufasha bamwe bamujyanye uri kufasha bamwe bakora icyo kibi ni byiza ko bano bantu bose bafashwe bimenyekana ntibagende ntutuyabo n'abantu bacu bitegereje kuguma ngaho bikamenyekana ikigira kabiri bakunda kumbwira bati none bivuzwe bivuzwe batugowe ntibazoca batwica natwe kubera ko bivuzwe nagomba kubabwira impano nabwo nagomba gutanga benshi batazi buriya iyo bitaravugwa niho ababibonye baba bagowe kurusha bimaze kuvugwa kuko iyo bitaravugwa bagira bati uyu muntu tukamufuta ibyazi byose biziba bigiye ariko byamaze kuvugwa bavuga ati naho tumwica biramenyekana n'icyo tumwiciye buriya rero abantu bazi bene aya mabanga bakaba batarayavuga bitarajya ahabona bamenye ko ariyo bari mu ngorane kurusha iyo byamaze kujya ahabona hanyuma tukababwira ko tutigera tuvuga uwaduhaye inkuru turabakingira rwose ntibyigera bijya ahabona ni na benshi bagira bati tubabwiye ndega kuri WhatsApp ntibacyayibona ko twayibabwiye ibyo sibyo ntabyo bigira aho nahandi ho abaduhaye amakuru bose babaye bagowe
ntibashobora
baranagerageje mu minsi iheze kudutera ku mihora yacu turaheza tubayikingira
byarabananiye negose pacifique
ntibashobora kubona
murakoze cyane negose
murakoze no kuvuga ko hari ibintu byabaje bino bintu kubona biguma bisubira kuba
murakoze cyane pacifique umwanya uratujanye mwakoze cyane gose pacifique mwakoze cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika muri Isange ejo tukazobarondera muzongere mutwitabe eka mwakoze namwe mwari muko muratwumviriza abo twarondeye mushikiranganje bw'ubutungane mw'igihugu cy'u Burundi ejo bigakunda muraduha umwanya na Lidiane Nahazo Ministre y'Ingwi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukomeze kugihegwa n'ijwi rya Amerika.